Murachateza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika ni kuri internet radio yacu voa.com. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda.
Umuhango turangiza no kugira ngo mwese bose babibone n'amahanga yibone.
Urumva ari nko kurangiza umuhango kandi abanyarwanda twarakirangije ari iki kibazo no kugira ngo gusa bice mu muco.
Aba ni bamwe mu bayoboke b'ishyaka FPR Inkotanyi ryo mu Rwanda bari mu matora y'ijonjora agamije gutoranya uzahagararira ishyaka ryabo mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa munani gutaha. Amakuru rero kandi arimo n'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC n'ifungwa ry'umunyamakuru w'Umurundi Niragira Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC rero, EAC ni umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, uyu munsi iteraniye i Dar es Salaam, umurwa mukuru wa Tanzania. Twatumyeyo umunyamakuru wacu ubusanzwe ukorera Arusha, Pierre Claver niyo nkuru, ari Dar es Salaam rero, umurwa mukuru wa Tanzania. Turi kumwe kuri telefone. Pierre Claver we?
Wiriwe
neza. Niko inama yarangiye se cyangwa iracyabandanya?
Inama y'abakuru b'ibihugu ba Afurika y'Uburasirazuba igira 18 haheze isaha imwe irangiye hano i Dar es Salaam muri Tanzania.
Ubu ngubu rero muri Tanzania ni saa 2:30.
Ubu ni saha imwe ahubwo z'ijoro zuzuye neza.
Ah, saa moya y'ijoro. Nuko abayitabye se ni bande? Kubera ko watubwiye yuko hari abakuru b'ibihugu babiri gusa, ni bande bayitabye?
Ego cyane nk'uko bivuze ino nama y'abakuru b'ibihugu ba karere ka Afurika y'Uburasirazuba yitabwe ahanini n'abakuru b'ibihugu babiri, abo nabo ni ubutwari bw'igihugu cy'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'ubutwari bw'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli. Abandi nabo bakaba bari barungitse intumwa zirimo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi Gaston Sindimwo, igihugu cya Kenya cyarungitse icyegera cy'umukuru w'igihugu William Ruto, igihugu cy'u Rwanda cyarungitse François Kanimba n'umushikiranganzi ajeje ubudandaji hamwe n'injira y'u Rwanda mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, hamwe rero n'igihugu cya Sudani y'Epfo cyarungitse umuhanuzi ajeje ibibazo by'ubutunzi mu biro by'umukuru w'igihugu yitwa Tisa Sabuni.
Mu byo baganiriyeho hari icyo mwatangiye kumenya? Reka duhere ku kibazo cy'u Burundi.
Ikibazo cy'u Burundi nk'uko bivuze cyavuzwe mu bindi bibazo byinshi birinzwe aha rero utwara itangazo na ko risozera iyi nama rikaba rivuga yuko umuhoza Matata Barundi Benjamin Mkapa yashikirije abo banyacyubahiro aho agezeje akazi k'ibiganiro bihuza Abarundi yahawe none muryango wa Afurika y'Uburasirazuba nyine. Hanyuma icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi Gaston Sindimwo akaba nawe yaciye atanga umuco w'ingene ibintu byifashe, ariko ibyo byose ntituramenya mido n'ido nyine byagenze muri kino gihe. Tukaba turindiriye ko kumbure kugira uwo tuganira muri abanyacyubahiro.
President Pombe Magufuli wa Tanzania yashoje manda ye mbese yo kuyobora uyu muryango, yahaye ubutegetsi Museveni w'Ubuganda, nibyo?
Ego cyane. John Pombe Magufuli akora igihugu cya Tanzania yaramaze imyaka 2 atwara uno muryango, yahereje uburongozi cyangwa ubutware umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni, bakaba aribo rero yakiriye ubwo burongozi. Ariko rero no mu bindi bibazo bikomeye bavuze ari ikibazo cy'amasezerano y'ubudandaji hagati y'ibihugu bya Buraya n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ayo bita mu Gifaransa EPA, ni accord de partenariat économique entre l'Union européenne African Community. Kuri iyo masezerano akaba hafashwe ingingo zibiri zikomeye ino nama y'abakuru b'ihugu yafashe ngengo ubwandere yuko hagiye kurungikwa intumwa mu gihugu cy'ububirigi ku cicaro gikuru cy'umuryango wa ubumwe bwa Buraya kugira ngo bafire kuganira neza ayo masezerano. Ingingo ya kabiri nuko ino nama yavuze yuko umuryango wa Afurika nako umuryango w'ibihugu bya Buraya urondora kuri hano wafatiye ku Burundi nk'igihugu kimwe kigize EAC, hanyuma ayo masezerano akabona gusinywa. Hanavuze rero kandi n'ikibazo cyerekeye igihugu cya Somalia kiko kirasaba kwinjira, hakaba mbere ino nama yanashimiye umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika Buseruko Liberant Mukeko mu mwaka umwe amaze ku butegetsi bwa EAC yamaze kubika cyangwa kuziganya imiliyoni zigera kuri 3 z'amadoro ya Amerika, ni hafi ngira ngo nk'imiliyari 8 z'amarundi.
Ariko rero muri EAC nabwo hari akabazo kuri uwo munyamabanga mukuru, ntacyo babivuzeho mu mitegekere ye.
Oya, icyo ntacyo babuze kwa bino naya masino nama yamushimiye yuko akora akazi kiwe neza.
Pierre Claver, niyo nkuru ndagushimiye cyane, hanyuma rero ubwo mubwuraza kutugezaho iyindi myanzuro nyuma umaze no kubona ibigando na bamwe muri abo bategetsi baraho ngaho. Urakoze.
Murakoze nawe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Ayo makuru kandi ya video y'umunota umwe rukumbi amasegonda 60 mushobora no kuyasanga kuri Facebook VOA Radio yacu. Mu Rwanda abayoboke b'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi batangiye amatora y'amajonjora agamije guhitamo uzabahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa munani gutaha. Aya majonjora yatangiriye mu nzego z'umudugudu n'akagari, abanyamuryango bamwe bavuga yuko ari ukurangiza umuhango. Umunyamakuru wacu Eric Bagira ubusa yaduteguriye inkuru.
Aya matora yo gushaka kuzahagararira ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi aje akurikira ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ryarangije gutanga bwana Frank Habineza nk'uzariserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Aho Ijwi rya Amerika yageze, amatora yabaye kuri uyu wa gatandatu muri FPR inkotanyi ntagaragaramo ihiganwa na rike. Kimwe mu bigomba kugenderwaho mu kwiyamamaza cyangwa kwamamazwa ni uko umukandida ava mu ishyaka riri ku butegetsi kuba ari inyangamugayo n'ibindi. Ariko hari n'imiziro.
Hari abamuwe n'inkiko zibifitiye ububasha uburenganzira bwo gutora bakaba batarahanagurwa ahubwo busembwa cyangwa ngo bahabwe imbabazi zemewe n'amategeko. Hari abakatiwe burundu kubera icyaha cya jenoside cyangwa
urwego rw'umudugudu hiyamamaza abakandida babiri barangiza gutorwa hakabona gukurikizaho urwego rw'akagari. Mu mujyi wa Kigali, murenge wa Nyarugenge, akagari ka Gatare, mu karere ka Nyarugenge, hagaragaye haba ku kagari no ku mudugudu abamamazwa mu izina ry'ishyaka cyangwa se nk'abakandida bigenga. Muri aya matora mu kagari ka Gatare Nyarugenge, ku nshuro ya mbere ubwitabire bwabaye buke ntibwashimishije abafatwa nk'imboni z'ishyaka ku rwego rw'akarere. Madame Agasaro Estoke n'imboni y'ishyaka mu kagari ku rwego rw'akarere ka Nyarugenge.
Hari umudugudu bambwiye ufite abanyamuryango bagera kuri 500, ariko nabaze mbona hari abantu batageze no kuri 50 muri uwo mudugudu. Bigaragara ko programu itaruzura. Numva igikorwa cyatangira ariko tukisubiraho. Tukisubiraho nk'abakuru b'imidugudu cyane cyane ba cyamani bagakora umurimo wabo pe. Ko ni mudakora umurimo wanyu abandi bazabaca mu ihumye babatwara abantu.
Kagame Poro na Rolance.
Abo barabarura amajwi y'abagomba guhagararira ishyaka mu kagari ka Gatare. Ibyayavuyemo byagaragaje ko Perezida Kagame yatowe ku mpuzandengo ya 98 n'igice kimwe ku ijana. Uwamukurikiye yatowe kuri 1.8%. Uru rugendo rw'ishyaka riri ku butegetsi mu gushaka uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ruje mu gihe 2015 abanyarwanda basabye guhindura itegeko nshinga ryemerera Perezida Kagame ukuriye ishyaka kongera kwiyamamariza gutegeka binyuze mu itora rya kamarampaka. Abanyarwanda bayitoye kuri 98% kandi Perezida Kagame yemeye ku mugaragaro ko aziyamamaza. Bamwe mu bitabiriye amatora ya none kunzego zibanze bakabiheraho bayafata nko gushaka kurangiza umuhango.
Pese amatora ni nayerekana ko twese tumwemera tugashyira ku mugaragaro. Umuhango turangiza no kugira ngo mwese bose bayibone n'amahanga yibone yuko twese tumuri inyuma.
Inde?
Perezida wacu Paul Kagame.
Urumva ari nko kurangiza umuhango kandi abanyarwanda twarakirangije ari iki kibazo. No kugira ngo gusa bice mu muco abantu babibone ko byaciye mu muco ariko ibindi byararangiye.
Nyuma y'amatora ku mudugudu no ku kagari hazakomeza amatora ku murenge ku karere ku ntara n'umujyi wa Kigali kugeza ku rwego rw'igihugu hagaragaye uzahagarara ishyaka FPR Inkotanyi. Mu 2013 nibwo Perezida Kagame mu ishyaka FPR Inkotanyi yashyizeho itsinda ry'abagombaga kwiga kukizakurikira nyuma ya 2017 ubwo manda ye ya kabiri izabirangiye, aho bemeje ko basanze abanyarwanda bakimukeneye ku butegetsi. Mu mashyaka ya politiki 11 yemerewe gukorera mu Rwanda biri gusa niyagaragaje ko azahatanira gutegeka. Ayo ni FPR Inkotanyi rimaze imyaka 23 ku butegetsi n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ridakomeye. Ayandi mashyaka akomeje kuryumaho. Kugeza ubu kandi hamaze kumenyekana abashaka kuba abakandida bigenga ku matora y'umukuru w'igihugu ni Bwana Philippe Mpayimana n'umwari Diane Shima Rwigara. Amatora ateganijwe ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 kubaba mu mahanga n'itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 kubaba mu Rwanda. Akabagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, aya rero na matora y'amajonjora imbere mu ishyaka rya FPR Inkotanyi. Amatora agamije guhitamo uzabahagarara mu matora y'umukuru w'igihugu yatangiye rero mu gihugu hose ku rwego rw'umudugudu n'urwego rw'akagari akazakomereza mu nzego zo hejuru. Umumenyeshamakuru w'Umurundi Antedetest Niragira akorera radiyo y'Abadage Deutsche Welle afungiye Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva kuwa gatatu w'iki cyumweru. Yatawe muri yombi n'inzego z'iperereza ry'iki gihugu, inzego zimwagiriza ko yinjiye muri Repubulika ya Demokarasi nta ruhushya rwo kujya mu mahanga bita visa, nta rwo rero yarafite. Umunyamakuru wacu Roger Wilika neza yakurikiranye iby'uyu munyamakuru.
Antedetest Niragira yahagaritswe gihari gukora inkuru ku buzima bw'impunzi z'Abarundi zimwe ikambi y'impunzi iri mu Rusenda mu karere ka Buvira mu ntara ya Kivu y'Amajepfo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi wa gatatu nyene niho yari yavuye Bujumbura ahasanzwe aba. Muri iyo kambi yari yajanye n'umugwi w'abakozi b'ishyirahamwe ryitwa Ellen Grac isanzwe rikorera mu bihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akigenda yari yabwiye umuryango wiwe ko ataja guteba, ubona ko i Buvira ari hafi cyane gisagara cha Bujumbura, aho umenyesha makuru akora igisata cy'Igifaransa cha Deutsche Welle y'Abadage asanzwe aba. Iperereza ry'igihugu cha Congo rimwagiriza ko yinjiye ku butaka bw'icyo gihugu adahawe viza yo kujayo. Umuryango w'uwo umenyesha makuru usaba ko yorekurwa agasubira mu gihugu ciwe cy'amavukiro, kuko atakibi na kimwe cyari kimujanye muri icyo gihugu cha Congo kiretse akazi kiwe ka misi yose konyene. Ishyirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe ya RSF naryo nyene ryemeza ko umenyesha makuru afungiwe mu iperereza rya Congo. Mu itangazo ryo shyirahamwe ryasohoye kuri uyu wa gatanu risigura ko ryatanguye gukurikiranira hagufi ifungwa ry'uwo menyeshamakuru. Uwo menyeshamakuru nta tegeko na rimwe yaho nyanze. Abategetsi ba Congo niyo badashaka ko yinjira ku butaka bw'igihugu cyabo nibamurekure yitahire muhiriwe. Nibyo Claire Kahn-Schreiber atwara igisata cya Afurika muri RSF yashikirije muri iryo tangazo. Ibyo shyirahamwe ry'amenyeshamakuru batagira imbibe ya RSF risaba ni nabyo n'ayandi mashyirahamwe aharanira ubwigenge bwa kiremwamuntu mu karere k'ibiyaga binini asaba. Ayo mashyirahamwe mbere yahamagariye amaleta abiri iyo Burundi na Congo kuganira kugira ngo bamenyeshe amakuru atahukanwe i Burundi. Cyose amashyirahamwe ubuyobozi bwa MONUSCO mu gace ka Uvira urwego rwa ONU rujejwe gutsimbataza amahoro n'umutekano muri Congo bwabwiye ijwi rya Amerika ko urwo rwego narwo nyene rukurikiranira hagufi ikibazo cy'umenyesha amakuru Antedetest Niragira. Eroje Burika neza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi tsakumi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri internet radio yacu voa.com.
Kaze mwumvirize ikino intamenwa gutegurirwa na studio y'Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Wena ko tumaze kabiri turonka yo gudusorora nayo tugura umusogoto
cyane naho ramba natwiga nta wangu nagira ngo turangane cyakweriwe watanguye jya uyu mwuga ufigurire ejo
ya ntuje nagongo ndi wakera ahubwo nuko nte ku mutwe ugasha
none umuse ho ntagishashe
ega nokujura pereza kigabo ukamenya imigambi y'abantu hanyuma ugacufata umukenyuro wo gusangira nabo
basha aho nta kimwe numva uperereza gute
umve wirufa nukuri aba hajya mu babanye afise imigambi yo kuronka amafaranga nk'ushora igitungwa cyangwa ivyimbugwa hanyuma tukamukorerako
ariko gajoki ndakintu cyo kubeshana nawe
niko kuba kakorera umuntu ubanye tubana tukamugira bijya twaba tugirira abandi umve bashinge ni jidio yigira gugu imbwa muhungu mukwiga guhiga itangurira ku rubumbi
ariko ko kwa abanye twa twambaye ibaraga
cyane
mbona twoja turafata bajya bava kure
nibyo sawa nibyo sawa ikasha jidio kujabata yamene wayivye ndi wayivye muzo muhire
oya kuye ni kwa rukwibajo
kwa
rukwiha ije yari yanju byibuke ani hajyaho hajyaho ni marukwiba ntugira rwaje tuzobandanye cyane ni kwanje ni kwanje ndakubwiye oya 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 oya
yaruka yego ngo twinyegeze kuko asibera hino ariko aramanuka hajya hirya
yako kwae niwe
ewe
Ina ushaka kumugira kano gacho.
Ego.
Mama joki, amagoya.
Ukabutangwe kwigirisha ibigongo. Jewe nituzokorana ndakurahiye.
Kanubanye.
Kandi wibuke ko atajambo nari muvuga. Uri ndire ndaguha agasinye.
Go.
Yo 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 ntabara yemwe ntaba yo 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 ndekuwa ni ndekuwa
katsere chawo
ndekuwa
bona ni goka
bona bona bona
wawa ni chema wawa ni ngira kitare na bona ni kusiri
muzo oya basha ni munyiche oya ni munyiche ehe ni mwakire basi
tsana na yandi
oya no kuri kuzima n'arufaranga narumwe sigaranye naye nayo nane nagurishije gatoko ntana gacupa ndagakuremo oya bashi
yero kufata inzira yari ya mumwongo ukahindukira tolerasa
ariko kabasha ntana gacupa mwondo ko
ibiki wangu mwanga wa mutse waza kuri
moje kabuhu Dabibi umbi.
Iko na bumurankwenze.
Awanye kuga kumuntu mudagura mira.
Yo, erika mademoiselle bizima bago.
Eh.
Ariko nani uko ngana? Noje ndakatwose bavye. Nemi. Ndakoro turaka mvuye kwishure kugira ngo nyene ndonko dufaranga duke yitwa kwifashisha. Tumutumwetu.
Ya.
Sa.
Kenu bandiki riheze bro.
Nifuza kumenya iki mademoiselle. Nenje kukubwira bimwe.
Oya shaka kumenya. Nza kutivite zanya pere kote.
Ah.
Yego.
Twese nidukora bimwe. Araba amerewe neza iwabo. Bashika bakajya kwikaye. Bahejeje bakarindira ko bisha bakajya bakaryama.
Oya mbwira wowe zatse ngene ubigenze.
Njye
shaka yego.
Uyu muntu namusavye akazi ko kumusera amatafari ndakura ku ipuru. Ndayashikana hagomba yubakinze.
Nenda kubaza. Nenda nkuvuye ngaha. Ushobora gutwara ngaha. hanyu mukigajyaye ko nzorora mu mata meza
iyo ntaje muri antrenema nashobora gutwara nk'amajana 3 chankane ara ningene na kerebutse kumahera 5 kwitafari nawe cyawumva yari
sha umintore kweri mugabo nuko ndagutesheje umwanya ngira icyo wandondera rero mugabo umenga ntumeze neza afyaka namahoro
ego kweri simeze neza
eh kweri
kuko ibyo wadutumye no kuri eh byaratunaniye no kuri byaratunaniye pe
byabananiye gute cyane mwara bati sinumvise ngo basigaye barimo n'urumugi gafya nivyo cyane sinzi
Mademoiselle, nukuri basigaye bateye ubwoba. Banyura umugi bakanywa inzoga nyinshi cyane ku buryo bama baburewe umwanya wose.
Nari amafaranga bagura ibyo baburengwa mu. Bayakura hehe?
Yo. Ubu mu gihugu baravuga ko hari abantu basigaye bambura abahiti. Baga bategera bakabambura amafaranga.
Yo
nimbura ko nabo bahungu baba barimo. Emi, ayo makenga ndayafise.
Birakuhuka. Hamwe baba barimo. Ibyo babibabaje kweri. Ingufu bajya abana bari bafise. Bazi koresheje mukuniga abantu bazobamara pi
Nuko bizo by'umwanya muto ubwo inzoga banga ntibazozimara na kabiri
eh
ikimba bagereye sana
eh
yo nige ekipe ya tournament
naje wiramba baje mugaba kinyibobo twamenyereza nabandi ariko bajya abantu sabo guheba nguma ndabivuga
none kamaze maze ko bananiranye tugire gute Ndetse ko bafatisha bakabapfunga bakarwa kanya ko kwihano.
Sha, buje n'umunyoro sinizafya. Kandi ntiwo bafunga utabafatanye itongereka. None nka John wabona gute ko batakiza no kwishura.
Yo sindabizi. Gusa mbwira nze ndabagendereze nze menye ngene bo batora.
Sabge.
Ndabira mwana andi kwa kagasa koshi kameshe sinze maramara. Cyanke reke impuzu ndaziteke mu gitambara.
Oya bibi nta mu gitambara muri no minsi. Reka kano kamashini kapfuye ndagakore. Mbona umenga biroroshye. Nta rushinga n'urunyuzo ufise.
Reka kombwe. Mbega no bitongira iki ntakibariya. Eta mwana anje sinkibona.
Bibi.
Narategeye.
Bibi. Sinakubajije baratamakazi barabaza kugufasha. Baracaza nka kera.
Eh baracaza mwana. None ko babaje kurondera utwo bafungura. Barazanyira bakamariro.
Naho ni sawa.
Kandi nikivi barakiduza barundi.
None gabibi. Kwavuze kutabona usigarana ibintu. Ntiwo hamagara umukabimusaba.
Ibyo nabihejeje mwana kuva ho mbwiringe nebimeze hari. Naciye numva ko nzomara y'imisi kwe.
Eh mukaye simikanye.
Nzova yenda mushengeje.
Mugabo bibi.
Sawa.
Nukubanza kumviriza kuko. Nurya muhungu jidi umenga ntameze neza.
Kwara.
Ubwo
naho utari bwa bimbwire nari navyicuze.
Nibyo?
Yego. Ndazi kwa ta mwana w'umuhungu yokwemera ko bamutwara ibintu byasabona.
Aho yo bari kicuju.
Erega turasoma no kuri utwo tuyogasha ntitudusiga nga. Bona waduhe.
Akoma kujoha. Basha. Nahero ko tuyoga nkutu nkiri ngaha.
Kandi ubandanye ufungura no twatwa kujya.
Eka ndamunda ndabizi yacu.
Nako nyo nagushiriremo gakeye. Kuri yongerera.
Karana kwiyo.
Yaho.
Bibi. Ngira ngo ntitwumvikanye neza. Erega ko gwanira ibintu byawe ni byiza cyane.
Eko.
Mugabo jije yabyifatamo nabi.
Ameze gutega gwara.
Ha.
Aho usanga yagize ishavu rirenze aramukubita. Ujye mwana arakagisha avuntuze nkase.
Nabi. Ubasiganywe inzoga nyinshi cyane. Kandi namashuri yarahevye. Wumva ibyo bintu nawe.
Ega gwara mwana nje bya bintu birakomeye.
Gose.
Ariko kayivete karahagorewe mu ngo.
Nabi. Arahagorewe nyene. Nico gituma ndakubwira.
Sawa.
Ko worendera usigarana inzu. Kandi ukamuhishuka kuzoteba.
Narabona ko ibintu bizogenda nabi. Kuva hano mviye ko ndebere yimukiye kwa Ruminata n'umugore wiwe Matama. Ahebuye n'ukuri.
Jewe gabibe.
Sawa.
Njewe abugake. Amatwa asumira ibintu bimeze nabi cyane.
Nihakomba rero.
Ubu no kugwana gusa.
Hagwana ndebere na Didiyo.
Amatwa asumira.
Sawa.
Gona matamara jamwe mu gukubita jidiyo.
Ndega vumwe mu kamore kiko.
Ariko sino byemeza nka neza. Reka mvuge make.
ariko
inkuru imbarirano ubitwa niyo wiboneye
none ga mwananje ko twari twasezeranye ko tuzinduka tugende jo ubona twogorobeza ko hari ibyo tutaraheza gutunganya
ah oya ko twatuvuganye nabajya ba mamoto tuzozinduka ndazi ko ntazocerwa kwishura
ndahubwira ga gwara mwananje ibyo ari byo byose cyose nzorara mu rujya muriro
Uzochunga ndaku.
Uzoza ndawigi wayo. Aho. Nza kurari wanyi turari turakumburukanya na hanje.
Ha? Basha. Ukuntu nagukumbuye. Ha. Oya bizomuhimbara sinkube.
Tamutama ko wicurikirie namaki. Ubwo wowe ntugira ugware malaria.
Mingwara ngwaye nyine. Ngira ngo umutwe ko yivurura go.
Kunteye ubwoba. Ubwo namahoro koko. Habaye gamutama kandi nagiye kubibona iyo washoye intungo ntiwahoroza imbokoboko
naho we nakaje karamanasi kita
yagenze gute
ahambuye mu byara by'ingwe
ntumbare ko wahuye n'ingwe ikagutwara cyangwa isuguru kingana kuri aho
ubona yaba ingwe bugwe ntiba ari ingwe muntu
sinakubariye ko usamara
nasamara
aho wagiye mu byo kuramukanya no kuyayashuje kutabivuze hanyuma abana b'abantu barayishorera
ashe ariko niho bavuze ko umugore musangira amata mudasangira amazi aho womba gizingene byagenze ugira utangure kuntuka
oya akariho karavugwa ariko bo gutwara intungu shoye uri gukora iki hari izindi nyana waruragiye
ninde yakubwiye ko bayinyize
byagenze gute
none kucururumba nk'urubeya utanarindiriye ngo ndagusigurire kandi abagore wabaroze ntiyakaraze ubazi ko nokugarura kenge Uwutwe nkingasiro.
Reka kuntuka. Ibintu sigurira nibiki? Ko atamene mbona kandi atanagatuka umunyu mbona wazanye. Umva usigurira ibi.
Reka basi tubireke. Kudashaka kuba ibyo ndiko ndakubarira.
Tubireke gute.
None ntumpa nibyiri.
Ibyo byo ndaguha mugabura ntangaje.
None.
Kubona wagemuriye abasumisugurira aho ningene twari dukenye.
Sikita.
Sabwe.
Ndagusabye unkure kwinduru.
Oya ntanduru.
Nibyo byo kurya byawe ndabiguhebeye. Ariko mama
ubireke ni wirire ko natetse oya ngira ngo ugomba kunyumvira nayo bagutwaye ahubwo nyagira hiri
ubyemera utabyemera impene nayijanye ndayishikana mu isoko
wasanga yatuye ikiziri kija kurondera izo yimya hanyuma ica yigumirayo
ukwibwira niko kubesha nta kiziri ko yaciye
byagenze gute
jewe ntibampagaritse sinahamaze n'umwanya ndayesa ibihumbi mirongo itandatu ntahira ibihumbi mirongo ine na bitanu
ntumve ko yidandaje neza none ari hehe
ari hehe nyine naciye ndayashyira hamwe ikoti ntinicupa ndazakurindwa amaze kuyakubitsa
zara none ndayakubikire hanyuma dutume n'iryo cupa twikandaho twayiragiye
reka sigita kuntamba ku mubyimba
bwira muta none
nta shengeze harya mu mwonga mu mikaratusi haciye haza ibihume bashya b'inkubita hasi ngo vuguzanye handi ho tukwice
yo reka kumbwira byari ibinyamwonga canke barabantu
bambaye ibintu byo kwiyoberanya mu maso ahari bo bokwirutse bambariye ngo caha mu mwonga ngo canke tukurase isige nabonye ndashitse ngaha naguma n'icuruso mu bitugu
erega bwa bundi mutama wahatswe
nahatswe nyene
ngira ngo urampenze mugabo ndamaze kumva n'abandi bamaze guterwa nabo bagesera
none ga yemwe bagesera tuzobagenza gute ko barenze ihaniro
nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira Kwandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 Studio Ijambira abaseseye naho ubutaha
Inshuti z'ijwi rya Amerika rero turabashimiye natwe tubasezeyeho tubifuriza weekend nziza gusa nanone tubibutsa yuko muri FPL Inkotanyi mu Rwanda batangiye amatora y'amajonjora agamije guhitamo abahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa munane gutari ko bakavuga yuko ari umuhango nk'uko babibwiye umunyamakuru wacu kuko barangije ikibazo batinda kubishyira ku mugaragaro gusa President Kagame niwe dushaka murakarama mukomeze mugubwa neza na radio yanyu radio ijwi rya Amerika Thank you.